muri kumwe mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubujuru di Amerika libandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda baduteza amatwi namwe mu gitangura kutumviriza mbere namwe mwatanguye kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu gitanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gisimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi impunzi z'abarundi. Tuhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi leta imenyesha ko abarundi biteguye gutaha bazokwakiranwa ugweze, ariko abagera kuri 33 bafite imitahe y'ubutungane bazokwakirwa n'ubutungane bubacira imanza. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ibi ni bimwe mu bigize ingingo zikomakomeye zagarutswe ko n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahugwamiye mu kiganiro n'imenyesha makuru cyatunganijwe n'ibiro by'ubuvugizi w'umukuru w'igihugu bifadikanije n'umunyamabanga wa leta mu gisagara cha Gitega. Muri ico kiganiro cabereye mu biro vy'ishuri gisumbuye rya Gitega gigisha ubuvuzi, akanama k'ibiro bivugira umukuru w'igihugu bafatikanije n'umuvugizi wa leta y'u Burundi batanze inyishu ku bibazo by'abamenyesha makuru. Mu vyabajijwe harimwo ikibazo kijanye n'abanyapolitike bahurikiye mu Rwanda Senared bahungiye hanze y'u Burundi. Bimaze iminsi bivugwa ko bamwe muri abo banyapolitike bagiye gutahuka bakitwa ibihemu na bagenzi babo b'abanyapolitike. Birinyamitwe umunyamabanga mukuru ajijwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aratanga inyishu.
Cyambere leta yoyo yakira kwere igihugu wese atahuze asubiye mu ruhongo kandi murazi yuko nyiri kwa mukuru w'igihugu yabateye akanga ni kuva kera uwumva ko atakiriya gereza natahuze kandi hari nuko mutabimenya hatashe benshi cyane.
Winyamitwe yavuze ko bazokwakirwa nk'abasubiye mu ruhongore rw'igihugu mu gihe batari muri bamwe mu barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi. Naho ku rundi ruhande Prosper Ntahugwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yunganiye Winyamitwe aho yavuze ko umunyapolitika hunze aba yiteguye kuba igikoresho. Kubwa Ntahugwamiye nicyo gituma ushaka guhunguka bamuvuga ko byinshi kubera ko bamwe banyapolitike bahorana babatifuza ko babatana urugamba. Ku kibazo kijanye no kutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu bya politiki mu Burundi aho bakadoma urutoke ku banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa na CNDD FDD Winyamitwe yishuye avuga ko bibabaje kandi indongozi zo mu mpande zose bakwiye kugwiza inyigisho zo kubahana.
Mu busanzwe urazi yuko iyo amashuri y'ibindi hariho twinshi dukunda kubaka ingendo tutoshigikira na gato ko n'ingendo igayitse abantu bategerezwa kubaha abandi ku byiyumviro byabo n'ingendo ya demokarasi. Turi muri demokarasi kukabanga kuri umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe niko ko mu cyimbo cyabo mu Rwanda ya demokarasi. Ni rero bituma rero ikora kudahigisanya kugira ngo ingendo ya demokarasi ishingire muri iki gihugu. Ariko hari abantu batoba, abantu batoba bagakora ibintu kuri bazi ko bitabitirirwa banasi. Hari n'abantu usanga bagiye guturira nk'ingoro y'umugambwe runaka kuko bazi bati abantu batari badamuzi ni mbonera kurusha kiri banaka.
Muri ico kiganiro abamenyesha makuru basabwe gutanga makuru adahengamye kandi afasha igihugu mu nzira zijana igihugu mu iterambere. Prosper Ntahugwamiye uvugizi wa leta y'u Burundi yongeye asigura ko kahise kerekanye ko hari amaradiyo yakoreshejwe n'abanyapolitike mu gusenyura inzego z'igihugu n'umutekano w'u Burundi. Amatora rusange mu Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2020.
Tukiri mu Burundi, Leonard Nyango mu munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko igihe ciwe cyo gutaha mu Burundi kitaragera. Uwo munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi arabeshuza amakuru yiriwe akwiragizwa ku mbuga ngurukana umenyi yemeza ko yitegura gusubira mu Burundi. Yabitangarije Ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu Venus Ndashimiyimana ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ego uno musi mu gitondo navyutse nunguruye telefone ndavye muri bwa buhinga bwa none ngo bita WhatsApp mbona igihuha kiriko kirakwira cyakwira imirambi yose ngo ngo ndiko ndataha ndiko nditegura gutaha ngo ndiko ndumvisha n'impunzi ngo ndazinyinga zitahuke ngo ha ngo turiko tubikorana n'uwitwa Reverien ubwa mbere nagomba mbishuze tubihuha n'ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko kuko nama ndabivuga ntiyageze gutahuka isizo binyegeza nzobibwira abarundi na cane cane abakunya banga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa iyo rero ntibasamaze na gatonya ndabibeshuze si ibyo kuri
leta y'u Burundi maze iminsi hamagarira abanyapolitiki cyane cyane gutaha kugira ngo bagire uruhare mu matora ategurwa y'umwaka utaha mwebwe ayo matora mwiteguye kuzayajyamo
icyo nubivuga mu kirundi bavuga bati akuzuye ndikamurikwa ibyatumye abanyapolitiki abarundi benshi bahungiye hanze bararenga nusu y'umuriyoni muri bihe urabiza bari mu Rwanda bari muri Tanzania Uganda Kenya Iburaya za Amerika hose urabizi burya ibyatumye bahunga icatumye bahunga kihavuye nibikeneye yuko baza kubinginga cange kubararika ngo nimutahe cyo ndabivuga nk'ubizi neza kuko muri 1993 igihe ndadaye Melchioro perezida w'u Burundi yaje kwitsinda amatora yewe narumushikiranganje adejwe ibikorwa byo gutahukana impunzi no kubwira ko yuko abarundi bose bari barahunze bahungiye za Tanzania benshi niyo bari mu Rwanda bose bagomba gutahira rimwe rero ntibikenewe yuko ngo hagira abantu bagenda hanze ngo arabo muri leta canke abari bo bose ngo nimuhuguke igihe ibyo byatumye bahunga bihavuye ntangeka ahubwo bazoza ku bwinshi ku buryo bigora leta izobiriho kubakira twebwe byaratugora cyane kuko baza ari benshi kubakira kubaraza n'ibindi byari bigoye cyane ariko nk'uko tubibona muri ibi bihe mu Burundi nta matora koko nyakuri yo mu mwidegemvyo aragera sinzi ko igihe gisigaye babaye dufatiye ku byo bavuga mu mwaka w'2020 gikwiye kugira ngo intambamyi zose zoburagize amatora aba mu mwidegemvyo zizoba zaheze sindavyibaza cane abaye mu mwidegemvyo ntacyo buza ko tuja mu ihiganwa cyane umugambi wacu uja mu ihiganwa nk'abandi ariko uko ndabibona ubu simbona yuko muri aya mezi asigaye bizoba byashobotse
ariko se ko hari abandi ba banyapolitiki bataha bagira mu Burundi bakavuga yuko bari baratashye bahunze igihugu kubera ibyabaye muri 2015 ariko bakavuga bati ubu noneho ntacyo twakora n'ubundi ubutegetsi buriho ahubwo reka tujyemo kugira ngo ture uko twabuhindura ntabwo byumvikana n'igihe muzatahiranye mushinga ntayi
ibyo biraba bunyene ba ubibaza bunyene bagiye guhindura ibintu uko bakunda kubivuga bari mu gihugu kandi natwebwe aha turafise abanywanyi benshi mu mugabwe wacu bari mu gihugu hari n'abandi bari hanze ibyo rero ntizibuza ko ibintu bihinduka twarahinduye ibintu igihe twari mu rugamba rwo guhabuza u Burundi ntitwama turi mu gihugu ariko ibintu byarashobotse turashobora kubihindura twarafatanya n'abandi bari hagati bagumye mu gihugu nka bose hanyuma turashobora guhindura ibintu ibyo ntacyo bivuze byo kuvuga ngo ndagiye kugenda n'imirimo yabo barayifite uburenganzira ntawe nangira guhunguka no ku bihe by'intwaro z'igisoda hariho bamwe bamwe bagiye barahunguka abarundi batari bake rero ibyo biva ku bushake bw'umuntu ashaka guhunguka arahunguka ntawe twobuza
mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda umuntu umwe niwe yaguye mu mpanuka y'imodoka itwara essence yahiriye mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu mu masaha ya kare yejo ku munsi wa gatanu gushikejo intandaro y'iyo mpanuka ntiyari bwamenyekane ariko hike ku munaniro w'umushoferi yarayitwaye umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutijima yarashitse ahabereye iyo mpanuka akaba dushikiza ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yageraga habereye impanuka ahagana isambiri za mu gitondo, iyi kamyo yari ikigurumana mu muriro nubwo utari ugisohoka hanze. Nk'uko ababonye impanuka ikibababwiye Ijwi rya Amerika, iyi kamyo yari ipakiye lisansi yavaga i Kigali yerekeza i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahirimye ahagana mu masaha 11 zishyira saa 12 z'uyu wa gatanu, ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakongoka.
Ikamyo nabonye igwa isa nk'iyikubaho gakeya kuko yagwiriye ntabwo ariho yagumye. Igeze haruguru shoferi natandiwe icyo nabashije kubona bo bavuyemo, noneho haciyemo akanya bamaze kuvamo nibwo umuriro watse uturutse inyuma ku cyumba cy'inyuma.
Ageze aha nayirebaga neza mboneraguye, ubwo mpita nsubira inyuma ntera injerekani kuko nabonaga ari tanka nje kuvoma. Narizi uko nyine aha nimanuka ibereye twajya tukivomera nyine iyo inzego z'umutekano twazitanze kuhajya. Ubwo tuhageze duhura na esansi ariri kumanuka, tubona tutavoma kandi esansi ari umurundi twari tuzi ko ari mazutu. Ubwo bimaze guturika inkongi yitiza,
amakuru twamenye nayo uko mu bantu bari bayirimo umwe yahiriyemo ahita hasiga ubuzima. Icyakora umushoferi wayo ndetse n'umutandibo yo wayivuyemo mbere y'uko ishya. Uyu mutandibo yatubwiye ko nawe atazi icyateye imodoka guhima kuko nta kibazo na gito yagaragazaga kuva yahaguruka i Kigali. Nta kibazo na gito yari ifite. Ahagana mu masaha 11:45 niko nabonye imodoka ihirimye. Shoferi ni we wamenye icyabiteye, gusa si ibyari yahise afata moto aragenda. Icyateye impanuka na n'ubu ntikiramenyekana kuko naho imodoka yaguye nta miterere mibi y'umuhanda ihagaragara. Icyakora bamwe mu bayibonye igwa barakeka umunaniro wari uyitwaye, nuko nta rwego rw'ubutegetsi rurabyemeza.
Sinababwira ngo imodoka ari yirukanga cyangwa impanuka yatewe n'iki, kuko imodoka nabonaga igenda bisanzwe. Njyane ni wenda natekereza wenda bishobora kuba ari ibitotsi kuko imodoka yagendaga iri nomo bisanzwe nk'uko ano makamyo asanzwe agenda tuyabona.
Bitewe nuko ari mu rukerera nakeka ko wenda yari ayatwara wenda umushoferi akaba arageze mu masaha yo kunanirwa kuko turi abantu.
Kubera guturika gukomeye kwakurikiye inkongi, bamwe mu baturage bari bahise batizabo batangiye guhunga. Nubwo nta wasize ubuzima, umubu wari sansu yerekejwe n'inkongi y'umuriro bigaragara ko byazimijwe biri hafi kugera mu ngo z'abaturage.
Igihe ameze kunguka gutya ngeze mu murwa ku buriri rwo ku buriri numva cyongeye kiraturitse, nta n'umwenda nongeye gutora n'ukuri nderuka nderuka mvuze nduru mbarange ndeye hejuru n'isitushiriyeho birarangiye.
Abaturage bari batangiye guhunga bava mu mazu basohora ibikoresho byose byo mu nzu, hari n'abagiye basohora ibinyabiziga babyatsa bikabanana kubera ubwoba biruka nk'abakikarwa. Mbega igikuba cyari cyacitse muri aka gace.
Icyakora Bwana Kamari Aime Fabien uyobora Nyamasheke yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakoresheje inama mu rwego rwo kubahumuriza, babasaba kudahururira kuvoma lisansi kuri bene izi modoka mu gihe yabaye impanuka mu rwego rwo kwirinda ko hari abahasiga ubuzima.
Twagiranye inama yo kubahumuriza kubera ko bari bumvise ibintu byinshi biturika. Tumaze kubahumuriza tunabasaba yuko igihe cyose habaye akisida y'imodoka itwaye mazutu cyangwa itwaye esansi bakwirinda bya bindi byo kujya kuvoma kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo cy'umuriro kitaba abantu baje kuvoma tugasakaza ubuzima bw'abantu. Icyo twabasabye ni uko uhageze bwa mbere yigize y'abantu agakomunika inzego z'umutekano n'ubuyobozi buhari kugira ngo tubungabunge umutekano w'abantu.
Iyi mpanuka yateje ihungabana ry'urujya n'uruza ku modoka nini zikoresha uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi, aho kugeza ku isaha ya saa yine za mu gitondo nta n'imwe yashoboraga gutambuka. Icyakora imodoka nto zirimo n'izitwara abagenzi zo zari zashakiye undi muhanda muto abazitwaye bifashisha mu gihe hategerejwe ubutabazi bwo kuzimya iyo yahiye kugira ngo ivanwe mu muhanda. Kuri ubu igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kimaze gutangaza ko uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi wongeye kuba nyabagendwa ku binyabiziga byose. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Dushimire bagenzi bacu, muri uyu mwanya rero tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguye ku kibazo kibiya uyu mutwe muri teritwari ya Fizi mu ntara y'umanuko mu mujyi wa Congo, aho inzego zitandukanye zirimo abagize sosiyete sivile zisaba abategetsi guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo Kanyanga n'Urumogi bigenda byongera muri Minembwe hagati. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Minembwe.
Muminembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya territoire ya Fizi usanga ikinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko naho urumugera abaturage bo muri territoire wa Ruhinga kandi bakarugurusha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabiri sanswe inzego zitandukanye zirimo iz'uburezi amadini ndetse n'abagize societe civile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga za Kanyanga n'urumogi ku mugaragaro. Dr Lazaro Sebitereko ahagarariye kaminuza ya Minembwe ifite gahunda yo gukangurira urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge avuga ko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano muke kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu ushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga bahaye banywa n'urumogi ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutu izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacike ziraharibisha abantu mu mitwe nizimara guharibisha abantu mu mutwe uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ayikoresha ayikoresha nabi ufite umutima mubi ntareka gukora nabi mu mutwe wiwe hadakora neza murebe no mu bindi bihugu Akanyanga n'urumogi ni ibintu byimiro cyangwa se bibujije amategeko y'igihugu cyacu arabibuza mu gihe rero tudahaye tubibuza nta kundi intambara yocika nta kundi abana bokwiga neza nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration lokale irahari hariho polisi hariho komini hariho aner hariho n'abasirikare nibahaguruke bicarane biyama ibyo bintu niba ari urumogi barushikure niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Uruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe Bwana Itaburi ya Mwaroje avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'urumogi mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo amadini sosiyete sivile abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri santere yo mu Madego abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri santere mu Madego.
Ngewe nageze hano muri Minembwe ndi impunzi mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndebe ko nabona amaisha yo kugira ngo nge ndihira abana amafaranga ku masomo ntangira kugacuruza icupa turigurisha ibihumbi bibiri ukarangura mbona ndihiye abana amasomo nkabona n'isabune yo gukaraba nkabona mbese nyine n'umunyu wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakupere de route bagafatwa imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara kaba iyo habaye swate n'amanama yo kuganira kugira ngo abantu bagaranire ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore haza abasaza abagabo bakuru hakaza n'abashefu noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha atangaza yuko afatikanije n'izindi nzego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cy'uko izi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta.
Tuvuge nko muri secteur ya Rulenge Kanyanga iri mu muri nomenclature y'ibintu bitanga amataxi byishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa n'ibyo kwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko n'ubu twari ko tubwira ngo tuzoshakishe itegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana ni kiyo byabwenge ni inzoga zikomeye kimwe na zige za simba n'izindi.
Nubwo nta bushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi nzoga za Kanyanga zikorerwa muri territoire ya Fizi igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitoragura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no mu nzuzi yababishwe na Kanyanga babanywere muri santere mu Madego no mu gatanu ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste ngavuga ku bwijwi ry'Amerika mu Minembwe mu ntara kivu majyepfo.
Urakoze Vedaste. Mu Rwanda naho urwaruka rw'impunzi z'abarundi rwahungiye i Kigali no mu ikampi ya Mahama rurijukiye imyuga itandukanye hari abiga guteka gushona indimi nk'icyongereza ubuhinga bwa none ari byo informatique abakora udutako hamwe n'ibindi bemeza ko bibabeshaho bikana barinda kuja mu buhumbu no gutwara inda zitatekanijwe ku bakobwa. Ni inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri ubwo gwaruka bahoze biga mu mashuri ya kaminuza canke ayisumbuye mu gihugu cabo imbere yuko bahunga igihugu, bemeza ko ubu bamaze guhindura ingendo n'ivyumviro mu ntumbero yo kwibeshaho no gutunga imiryango yabo. Akarorero nakaba basigaye biga ivyo guteka
no kuvomerera zose na uzuzo kwera kare. Hashobora kubura amazu yo kubaka ariko inda ziguma zikeneye ikintu cyo gufungura, no kuvuga ntibwo kwigera ubaho mu buzima bubi.
Muri patisserie turamaze kumenya guteka sponge cake, ama cake, ama cookies, ayo ma biscuit. Turamaze kumenya ama sauce atandukanye nka bechamel sauce, chicken stroganoff n'ibintu byinshi nyine. Iki jumbo cyo twadusambwe tubizi ugiteka. Urashobora kuba warahejeje amashuri na university ukayiga ariko ukabura akazi. Ariko warize ibyo guteka ushobora ndagondera muri iyo hotel itandukanye ugasangura kanse kandi ukabaho neza utivye ukoresheje amaboko yawe.
Mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama naho urwaruka rutari ruke rusigaye rwiga gushona impuzu, abandi bakiga gukoresha imashini nyabwonko ordinateur mu Gifaransa.
Nzi gushona ishati, nzi gushona ipantaro, nzi gushona ijipo.
Niko data botonere kugira ngo tukiye umuntu abashe gufunga ibifungo.
Gushona na vyigenga imahama kandi yo natonze ku kazi ndarunga amafaranga yo gufungura neza, ndarunga amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta.
Informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyine mu mashini.
Nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet, ubu ntibinsoba cyane nka Microsoft Excel nayo nyine ndagerageza na Microsoft Word. Cyo bizomfasha urabona isiri kiragenda itera imbere cyane cyane uko kiragendera cyane kuri technology. Ishobora kuzomfasha kujyana naho isigeze.
Iyo miyabaga ivuga ko nawe yahunze itareza amaboko ahubwo iri ku ishuri ry'ubuzima, ndetse ko nibatahuka bazoshika bateza imbere igihugu cyabo kubera iyo myuga bejukiye.
Nidutaye Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu, na cyane cyane natwe twagira made in Burundi. Aya abantu bibaje ngo twarahunze ngo twagiye mu magogo, ariko turiko turiga ubu dusigaye duciye ubwenge gusumba ubwo twari dufite tukiri Burundi.
Tutahe inzu no gushona ashe nzotaha mfise ubumenyi nkora umwuga nta kibazo nzogira kwere.
Ibyo nitwataha nduva yuko mwazoshaka kwihangira imirimo, gusa ntabwo yari twaca turi amaboko ngo tugume mu bwigunge gusa ngo twumve ko twahunze byose byarangiye. Byatubereye akaryo ganga umuntu avane n'umwuga uzo muteza imbere.
Kuko nari umetrije nitwataha mu Burundi umuntu yocaye yugurura atelier akaba arakora amahoro niyaboneka tuzotaha.
Abo basore n'inkumi bagihunga mu mwaka w'2015 bari bazi ko ari gihe gito maze bagasubira kubandanya amashuri yabo ya kaminuza nk'uko babivuga.
Umukiheburo ko karabonetse kuko tukiza twari tuzi ko ari ikiringo cy'amezi nk'atanu tukaba turasubiyeyo. Ariho bamwe twari tuzi ko amashuri yacu tubaye twihagaritse akanya gato kugira turonke umwanya mwiza, ariko bamwe biradukomerana bitubana birebire. Iyo maze kumva rero abantu mwari kumwe ngubungoje ngo ngiye ku defanda mimo harengo ngiye kugirane we nawe wateye usubira hasi, cyane cyane ko atamahigwe tuba twaragize kubandanya.
Bahabuye batangura kwijukira iyo myuga itandukanye guhera mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe abarenga 500 baramaze kugira amahigwe yo kwiga imyuga, indimi z'amahanga nk'icyongereza n'izindi nyigisho nk'izo zimara amezi 6. Imwe mu miryango ibafasha kugira ngo bige iyo myuga ni kigo Mezo Shalom citaho impunzi z'abarundi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo citeguriye guhimbaza imyaka 25 iheze kibayeho, avuga ko kwigisha urwaruka kwibeshaho ari guteza imbere kazoza ku Burundi bwo mu minsi iri imbere.
Nitwabera imbunuza ngaha tukicara tukanywa inzoga tukaja kubyara tudashobora kubarera, twabera imbunuza n'Uburundi ntituzobwubaka. Dushaka kugwanya kw'abana baheba ishure kuko bibarutse, tubigisha no kugira sudire no kugira ivy'amazi n'ibi, ni ukuvuga niho hazova incabwenge zizogenda kubaka igihugu. Tube turiko turitegura gutaha
yamara naho biruko impingira cari ndende kuko abatarashikirwa namahigwe yo kwigiyo myuga ni benshi abo niho Marguerite barankitse afatira mu guhamagarira abarundi bifise baba hanze muri diaspora kwibuka bene wabo Rwanda rwahungiyemo abarundi barenga gato ibihumbi 70 hafi ibihumbi 60 baba mu ikambi ya Mahama abarenga igice cezo mpunzi no gwaruka Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Pierre Claver mu Burundi urwaruka cikimwe n'abakurikiranira hafi isata cindero baratera ivyatsi ingendo yo kwitaburira ko impunzu z'ishure ngo nuko amashure yisumbuye arangiye bavuga ko ari indero yatitutse mu Burundi kubera ukudahana kwibonekeza hatari hake mu mashure ni inkuru ya Desire Hatungimana umenyesha makuru w'ijwi ry'America Kigali mu Rwanda
ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza kirangiye haribonekeje kumbuga ngurukana bumenyi abanyeshuri mu gisagara cha Bujumbura hanini bitaburira ko impuzu z'ishuri uniform bagatabura amakaye mu kwerekana ko basezereye amashuri yisumbuye iyo nyifato abantu batari bake yarabatangaje mbere irabatera n'isoni harimo n'urunganwe rwabo babikoze bano bavuga ko alibitera soni
ndija bintu nta karanga na gato bibirimo gutabura impuzu kuriya kuzitabura sico bakubitahura ama bakaje bafata amplus de cela bakaje bakifotoza bakafata n'ama video bakayashira andi bakayashira kuriya ni bintu byo mabiri desolant cyane cyane ku ishuri baba bari ko kuko nka twe ishuri twari turiko ugize nka bijya bintu bakakumenya z'abarinduru hari amategeko ari ibintu byagufata twaruzi wategerezwa guharo dinmanye rudino twibya bintu byo maze byarambabaze ni ibintu ndashobora gutorera vuba ndashobora no gutaha
ni wazako akudatawuzima onumusi abajeni wabarundi tuwaye mngo kwa mashuwe tuwayarangiza mashuwe isumbuye kawagezi nandi mashuwe yandi ya kaminuza wagia gutangura kandi ubuzima kwa ugo echane gose nukwa abajeni hawa tawuzima tuwaye mngo mashuwe isumbuye arangiye ni ntango yandi mashuwe wagia gutangwa nukwa kwa kwitwaye neza gusumba aho kwa witewe kubandanya ibindi bikurikira nitwe Burundi bwejo mugo wonye Burundi bwejo bwo numusi abo bikoritabira ku impuzu cyo ni huze ubwo Burundi bwejo iyo tukoze tuja kwa tarunetse cyane gose kuri tazoza ku Burundi na nabategetsi ba bejo ba Burundi
uwizi byigwa bijanye n'inyifato amenyesha ko ibyo gwaruka gwakoze biva hanini ku myaka naho bakuriye
ibyo nyifato ubwa mbere no giha isigoro ijanye n'imyaka urugero rw'imyaka n'imyaka umwana arangije amashuri abari karava mu bwana yinjira mu rugero rw'abakuze ijye nyifato rero akenshi uzosanga biva kuri hamwe yakuriye ya miryango yakuriyemo bamwe ego baraja muri byo byo gutabagura amakaye impuzu ariko n'abandi bakora n'ibindi biri cyane usanga bagenda mu byayura mutwe inzoga amatabi ugasanga ni bibi cyane rero iyo nyifato sinovuga ko ari nziza ni nyifato mbi ariko abana bose ntabwo ibyo babikora biva kuri nyene hahandi baba barakoriye
erari n'ibizi umuvyeyi akongera akaba umwe mu bakurikiranira hafi ikibazo cy'indiro mu Burundi avuga ko ibyo abanyeshuri bakoze bitagira izina abahanura nyabo nakumenya ko ubuzima butanguye bakitegurira kazoza neza aho kwihamenyo y'abatwenzi
icyo nubizanga kebura ubugwaruka nuko iyo bahejeje amashuri yisumbuye ubuzima buba butanguye ntibabuheze bahuriza rero bakamenya neza aho kuko amashuri ndetse noneho ubu nta nagufaranga bagitanga batanga icyerekana gusa ko wize certifica icyo meheze ngahanura ni uko abo bana bakwibuka yuko ubwo atari imbere y'ubuzima ko amashuri araheze ni intego y'amashuri amashuri akomeye ashobora kubashikana ku kazi ntibaba barayatangura ikindi nacyo gutabura impuzu zerekana ko umenga n'umubyeyi uramusuzuguye ku mubyeyi basukuriye izo mpuzu ari nacyo gituma boheze bashibuka ko umubyeyi azokenera kusubira kubagurira impuzu bakagumenya ko n'iyo mpuzu batabuye ari impuzu yashoboye guhabwa uwo ari we wese batakiyikeneye uhabwa n'umukene kuko ariho abantu batari bake baba bakeneye izo mpuzu natwe bari bakene cyane
mu gihe hari abayobozi bamwe bamwe b'amashuri yisumbuye bari batangwe gufata inkingo za ruhasha harimo no kwima impapuro z'umutsindo abanyeshuri bitaburiye ko impuzu bagatabura n'amakaye umushikiranganje w'indero mu Burundi Janvier Ndirahisha yasabye abo bayobozi kuba barabangiriye kugira habanze hakogwa amatohoza Desire Hatungimana Kigali ijwi rya America
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya America buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya America ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunotumwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC kubabandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumvise ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri